iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabona kwije inshuti mu duteza amatwi muri aka kanya muri kumwe na Fideni Yongabo na
Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza n'amakuru.
Amashyirahamwe y'abigisha mu Burundi yateye akamo umugwi w'igihugu bugenguje rw'agateka kazi na muntu CNDH kawusaba gufunguza indongozi zabo zifunzwe zizira kwanga ingingo yo gukata umushahara w'abigisha amafaranga 500 y'amarundi kila kwezi.
Kintu twagisabye CNDH ko yo gikurikiranira hafi ahubwo ikabafunguza amaguru masha bakaburana bitegereza. CNDH yavuze yuko no mu bikorwa byayo cyo cyose kirimo.
Woni yagize Nkeshimana icegera cy'utwara sendika y'abigisha CEPEDUC. Igihugu cya Afurika y'Epfo gishobora muri kigihe kwaka impapuro ziha impunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa bya politiki ibyo ari byo byose bifitanye isano n'ibihugu zaje zivamo.
Umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzohereza ejo muri Sena ikirego kuri Perezida Trump.
Perezida w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yahinduye leta uno munsi kwa kabiri.
Naho muri Sudani amasasu menshi yumvikanye mu murwa mukuru Khartoum. Nimugume hafi ya maradio yanyu rero ariko nimuje no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire aya makuru.
Nido y'amakuru yo hijyana bino tubafitiye dohere kuyerekeye Afrika y'Epfo ahico gihugu gishobora muri iki gihe kwa kimpapuro z'impunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa bya politiki bya ibyo byose bifitanye isano n'ibihugu zaje zivamo. Ni ku bwitegeko rishasha abanini bagura bavuga ko rikiye kubiri n'amategeko kandi ritangaje kubera umugambi uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC wagwanije intwaro yahoze ariko aryamisha imiryango mu kiringo kitari gito nk'umuhari w'uguhabuza igihugu uri mu buhungiro. Abaserukira impunzi n'abarondera ubuhungiro bavuga ko bazoja muri sentare kugwanya iryo tegeko rishasha bavuga ko rigabanya uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro bwubahirizwa n'ibwirizwa shingiro rya Afrika y'Epfo. Iryo tegeko rishasha ryagiye mu ngiro ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa mbere yaratangaje impunzi zitari nke ziva mu karere ka Afrika zakoresheje ubwigenge bwazo muri Afrika y'Epfo kugira ziyamiriza amaleta zivuga ko akandamiza abanyagihugu bayo mu bihugu zaje zivamwo nko mu Rwanda, Zimbabwe, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati muri Afrika y'Epfo Aaron Matsualedi avuga ko abategetsi babimwe mu bihugu byo muri Afrika impunzi zaje zivamwo batogwa biciye mu nzira ya demokrasi yamara amashyirahamwe haranira agateka ka muntu aravyiyamiriza. Mu kiringo c'imyaka itari mike amwe mu maleta y'ibihugu byo muri Afrika yari doge Afrika y'Epfo kubijanye n'ibikorwa by'abantu bahungiye muri ico gihugu aho bashikiriza ivyumviro vy'abatankomanze. Afrika y'Epfo yari yadadaje kubijanye no kuremerwa nayo maleta gushika ubu. Hari amakenga ko Afrika y'Epfo ikitumira amaleta kwivanga mu bibazo biyerekeye.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko uzakora itora ejo kuwa gatatu wemeze kohereza ako kanya muri Sena ikirego cyawo kuri Perezida Trump. Umuyobozi w'uyu mutwe Nancy Pelosi yabitangaje uyu munsi. Yavuze kandi ko azashyiraho ejo nyine itsinda ry'abadepite bazaba abashinjacyaha mu rubanza muri Sena. Abadepite barega Perezida Trump gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Perezida Trump wavuga ko nta cyaha yakoze. Kohereza ikirego muri Sena bizaba bitangije urubanza ariko kuruburanisha mu mizi byo bishobora kuzatangira mu cyumweru gitaha.
Naho muri Kenya Perezida waho Uhuru Kenyatta yemeje ukuru yatani mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ikigega no Moscow wa kabiri. Yatani y'umushikiranganji ajejwe ikigega by'agateganyo kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka urangiye w'2019. Perezida Kenyatta yatangaje imigambi yerekeye ubutunzi y'igihugu cya Kenya mu mezi ari imbere. Ukuru yatani asubiriye Henry Rotich yahagaritswe ku byagirizo by'uko yakoresheje nabi amafaranga ya leta. Yamara Rotich arahakana ibyaha yagirizwe. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yahinduye kandi umushikiranganji ajejwe uburimyi. Yagenye kandi abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu n'amahinguriro. ukuru yatani yarabaye ambassador w'igihugu cha Kenya mu gihugu cha Autriche n'umubura matari imbere yuko agenwa ku umushikiranganje w'akazi mu mwaka w'2018 abaseru papuro gumutsindo go kugwego gwa kaminuza kubijanye n'ubutunzi n'imibano. Perezida Uhuru Kenyatta yemeye gushimikira ku butunzi mu gihugu mu meza n'imbere kubera abanyagihugu bidoga kubaho nabi muri iki gihe.
Muri Sudani ikartu umurwa mukuru amasasu menshi yavuze mu bigo bibiri by'iperereza rya gisirikari hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Abasirikari barashe bigaragambya kubera amafaranga make y'imperekeza leta ibaha imaze kubasezerera. Ni ku rwego rushinzwe amaperereza n'umutekano rwa gisirikari rwabitangaje. Abanyamakuru bakorera Khartoum babonye imodoka nyinshi zitwaye abasirikare bo mu bindi bigo bagiye gutabara, ariko ntibaratangaza niba hari abantu bapfuye. Ikibuga cy'indege cyafunzwe igihe cy'amasaha 5 kubera impamvu z'umutekano, cyongeye gufungurwa saa 2 y'ijoro ku isaha y'i Khartoum. Umuvugizi wa guverinoma ya Sudani yatangaje ko batangiye. Minisitiri w'intebe Abdallah Hamdok yatangaje ko ibintu byasubiye mu buryo.
Mataja kumbiza makuyo hija nuhino kuisi tubafiti. Chancelier ujie kutubu dagi Angela Merkel yatumiye ibihugu by'ibihanga ange kuisi munama mugisagara cha Berlin izoba ku munsi w'Imana kugira baganire ku twigoro two gufasha gutuma amahoro agaruka muri Libya. Ibiro vya Merkel vyamenyesheje mu itangazo no munsi wa kabiri ko yafashe ingingo yo kwakira iyo nama inyuma yo kwavuganye n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres. Ubudagi bwatumiye Fayez al-Sarraj ayoboye leta y'igihugu cya Libya ishyigikiwe n'ishyirahamwe ONU na General Khalifa Haftar agwanye ubutegetsi mu nama itegekanijwe kuba ku itariki 19 z'uku kwezi kwa mbere. Abategetsi bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa, Emira Arabi Uni na Turkiya, hamwe n'ibindi bihugu bitari bike vya muri Afrika n'ibihugu vya Barabu nabo nyene batumiwe.
Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na bagenzi be batanu b'Afrika bagize icyo bita G5, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger na Chad bahuriye mu mujyi wa Pau ejo. Pau ni mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa. Perezida Macron yahamagaje aba bagenzi be kugira ngo bamusobanurire aho bahagaze ku kibazo cy'ingabo z'Abafaransa zagiye kubatera inkunga mu ntambara barwana n'imitwe y'intagondwa. Macron ntiyishimiye ko abaturage by'umwihariko ba Mali na Burkina Faso bakora imyigaragambyo yo kwamagana abasirikari be bagize umutwe bita Barkhane. Bemereye Macron ko bagiye kurekeraho gushwana no kutumvikana basanganywe. Bamubwiye ko bakeneye Ubufaransa kandi ko bifuza ko n'andi mahanga nayo aza kubafasha. Emmanuel Macron yatangaje ko agiye kohereza abandi basirikare 220 binyongera muri Barkhane isanzwe ifite abasirikari 4,500. Yavuze kandi ko azakora uko ashoboye kose kugira ngo yumvishe Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugambi wo kubakurayo. Umutwe Barkhane umaze imyaka 6 muri biriya bihugu 5 byakoronijwe n'Ubufaransa. Abasirikari b'Abafaransa bamaze kuhapfira ni 41.
Abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook hamwe no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, amasendika y'abarimu yamiriza ikatwa ry'amafaranga 500 kirya kwezi ku mishahara y'abigisha. Amenyesha ko atarota aheba urugamba rwo kugwanira uburenganzira bw'abigisha naho abayagize bopfungwa bose. Kuri uyu wa kabiri abayaserukira bari kumwe n'intumwa zihuriro mpuza amasendika COSIBU hamwe n'urunani rero rwateka kazi na muntu SENIDH. Roje Burika neza dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Abaha umubonano n'umugwigihugu bigiye ngo jerewe ateka kazi na muntu SNDH bari batanu, abagabo batatu n'abakenyezi babiri. Uwo mugwi wahaye akanya gahagije kuko bahageze nk'isazi biza gatondo baja gusoza inyuma y'isazi 6 gato. Ikibazo kimwe rudende nico cyari cyabazindukanye ukutumvikana ku ikatwa ry'amafaranga 500 y'amarundi yagenewe gutabarana ku makonti y'abarimu bose uko kwezi gutashe. Ayo mafaranga yagenywe n'urunani rudasanzwe rw'amasendika y'abigisha rujerewe gutabarana mu gihugu COSESONAM. Egide Nkeshimana ikigega cyo twasendika Frederic asohotse yavuganye n'amenyesha makuru mazagaruka kucatangaje iyo sendika hamwe na igenzi yayo CGPBU ziyamirije umugambi wa Kosezona.
Niho rero mu 2019 mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu basubira bakiha ubwo burenganzira bwo gukata amafaranga biciye kuri ya makonti nyine yabigisha bose bakorera ku butaka bw'u Burundi amezi abiri 2500 ku kwezi no kuvuga 5000 baravuye turandikira umushyiranganje w'abakozi n'akazi nkete twamwandikiye ntiyatwishyuye mu kwezi kumunani tuca tuja hamwe na sendika CGPBU turandikira kandi umushyiranganje aca aratwishyura iryo kete itariki 25 z'ukwicenda 2019 avuga yuko atamuntu numwe afite uburenganzira bwo gukora ku mushahara w'umuntu mu gihe batazumvikanye atamaye uburenganzira
ubwo burenganzira barimo bahurikiye muri ayo masendika abiri barabwimanye bazumvikanye ko n'indongozi zabo zanabishyize mu rwandiko zahabwe zitabwa muri yompi mu ndwiheze imbere yo kumanukanwa gufungirwa mu gipolisi cy'Inyamirambi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuva ku wa kane w'indwiheze ifungwa ryabo rirajishinga abagenzi babo basavye umugwi w'igihugu jari bateye akazi na muntu kubafunguza kuko biri mu nshingano zawo
icyo kintu twagisavye CNDH ko iyo gikurikirane ya hafi ahubwo ikabafunguza amaguru masha bakaburana bidegeje CNDH yavuze yuko no mu bikorwa byayo icyo cyose kirimo gusa ntitwanejerejwe nuko twitavye iyo nama indongozi zacu zifunzwe kucerekeye kuja kubaraba iyo babohewe muri ayo mabuye turaja kubaraba kandi ku by'ukuri turashima yuko abababoshe batatubuza ko tubaraba n'ukuri ubuzima bwabo abo bakubaguye ntawe bagiriye nabi turakengurukira n'izo ndongozi zacu rero ko zashimye kutadadaza zikaguma zitonda ku kazi kandi zizi ko zigiye gufatwa kuko mu bisanzwe uko biri kose ukuri kuzotsinda kandi kuzoja habona twebwe abigisha ntiturota twemera ko umugwi w'abantu canke umuntu runaka tutazi akorokera ku makonti yacu akiha amaheruko yishaki ntituzovyemera barazodufunga twese rero batumare
naho batofungwa runaniko sasa narukomeje gusaba abigisha mu nta zitandukanye gutanga amafaranga rugasaba batavyifuza nabo gusinyishwa urwandiko ko kuvyanka Nkeshimana sana uvunira akagoho ubushikanganje abarimu bakubukira avuga ko ikibazo kiko cyonona imirimo
turamenyesheje ubushikanganje bw'indero yuko ibikorwa ku kazi biriko birapfa kubera bariko barafunga ababigisha barongoye amasendika basanzwe abigisha murazi babafata babakura ku buzi ubuzi uno munsi no kuvuga bari mu gasho burahagaze abigisha bari mu bwoba kubera icyo kintu bita kosesona tukavuga rero duti kuri sekirite y'akazi boreka abigisha bagakora akazi urasaze kandi dushimitse ata muntu yosubira gufatwa kuri iki kibazo cy'ukwanka gusinya cyangwa gukatwa umushahara kuri konti y'umuntu ku nguvu konti y'umuntu niwe wenyine afise uburenganzira bwo kuyitanga hanyuma bagakata ayo mahera kubigisha tubamenyesha ko boreka kugira ubwo bwoba nimba ari leta ishate ko budukata hariho inzira bicamwo umukuru w'igihugu akavuga yuko turi mu bihe bidasanzwe hanyuma tugaterera kosesona rero twebwe ntituzi yuko ari iyindi leta ntituzi ko ari ikindi kintu cyasubiye leta
ubu abaserukiye amasendika bafunzwe ni batatu Antoine Manuma rongo ya sendikati CGPBU jihaka niyongabu watu wa sendikati CGPBUK hamuna Free Yakman ya kiza seruki liyo sendika munhala ya muramza hagati na hagati mugihugu chuburundi bagenzi babo bemezwa kwa inabandi watu wa rama sendika munhala zanduka anye halimwa muhinga mubura ruko buchirubu seruko na bubanza mubure ngero baliko barahigwa ama kujuja Amerika jaronse nuko kushika kuru yu ambele abafunzwe batari bumvirizwe ninya miramabi eroja ulikaneza juja Amerika
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda aho abantu byibura 120 bikingiza Ebola buri munsi ku bushake bwabo gusa bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka bo babanje gutinya kwikingiza kubera ibihuha ni inkuru ya Ganza Claude Munyamagana
Ara makuru yasohotse yabo muri Kongo bavuga yuko ngo niba ari kwinca sanga araba bashite ngo bahita bapfa nyine nazo twamaje twagira ubwoba ariko twe turi kubona ndanga ruka nyine
Uyu numwe mu banyarwanda kazi bakora ubucuruzi buciriritse bambuka umupaka goma rubavu munsi kundi aravuga ko makuru bumvise ko nkurikiza urukingo rwa Ebola yamuteye guseta ibirenge ntiyahita yikingiza ubwo gahunda yatangizwaga mu kwezi gushize dusanze amaze guterwa urushinge Ni ikibazo ariko yarahuriyeho nabandi nkuko babyivugira.
Impamvu abeshi bari kuza nuko mu gitondo baje bakababaza agafarita ko kwa nyine ko kwikingiriza. Niyo mpamvu twabishishikaye kuza kugira ngo hari tujye twambuka ndake baje dufite. Twaje mu gitondo baratubaza ngo nituzane agafarita ko twikingirije twese rero turakaburetse ko baturetse nyine urukumva ashaka ari kuza bakamukingira ndake baje.
Nibyo ndanange naratinye nabonye inzego za leta ziri kwikingiza nange nibwo nabitinye nibutse ndavuga ati ibintu abayobozi bari gufata nanye nago nabyanga niyo mpamvu nahise njya kwikingiza
kuruterwa ariko nyuma yo kwikingiza basanze amakuru bahabwaga ari ibinyoma
abantu bakajya bavuga ko rugira abantu hingaruka ngo abantu ngo bashobora kugira uruhara ngo nyuma y'imyaka 9 ngo nta ngo udashobora kunywa ngo agacupa ngo warutewe noneho twebwe rwaraje hano ku mupaka ruhageze turikingiza ariko izo ngaruka nazo twabonye twasanze ari ibintu by'ibihuha bose ngiye nararurangije ndangije kurufata ngenda nkora imirimo yanjye Mpari gare ryanjye njya muri Kongo ndagaruka ndarya ndanywa ndaryama ndasinzira nta kibazo nagize nta n'uwonaye numva wagize ikibazo mu bantu barufashe ari mu bonyobora ari mu bantu banyura ku mupaka nta muntu numvise wigeze agira ikibazo cy'urwo rukingo
nibyawe na po twajyaga tubinegirisha ngo na pongiteringa ariko tubikora tubikunze nibi rero tugomba kubikora tubikunze ko nukwiteganyiriza ejo hazaza hafi ngendajya mbakusanye mbabwire uko ushinge rwa Ebola ari urushinge rusanzwe twese tugomba kuzit ego kuko nyine n'urukingo rudufite akamaro mu mubiri wacu
bose ubu leta yakwemera ko igihugu cyose cyicwa n'indwara y'urukingo agahomba abantu bangana gutya ke ntago nigeze mbyemera reba nkanjye ndi umukecuru ariko nabyubahirije
projet San Francisco isanzwe ikora ubushakashatsi ku ndwara z'ibyorezo niyo yahawe inshingano zo gutangiza inkingo uwa mwezi Ana ni umwe mu baforomokazi barimo gukingira abantu avuga ko ibyo abaturage bagenda bumva ari ibihuha ntaho bihuriye n'ukuri
kuva twatangira nirango twatangiye mu mpera z'ukwa 12 kugeza ubu ngubu nta ngaruka idasanzwe twari twabona cyangwa twumva kuri urukingo ibyo abaturage bavuga ingaruka zigenda zibaho gake gake ku bantu baduhamagara nyuma kubabara umutwe agacika intege akagira umuriro umuntu wese dukingiye rero tumubwira yuko agomba kuba afite umuti w'umuriro n'izindi nkingo zose zisanzwe
zikora uretse abana bari munsi y'imyaka 2 kimwe n'abagore batwite abandi bose babishaka barahagura urukingo rwa Ebola ku buntu abashinzwe ibikorwa byo gukingira bavuga ko abantu bake yabakira ku munsi ari 120 buri muntu ahabwa inkingo ebyiri zitangwa mu byiciro bibiri iyo umaze guhagura urukingo rwa mbere uhagura urundi nyuma y'amezi abiri uru rukingo rwa Ebola rurimo gutangwa rwakozwe na kompanyi y'abanyamerika Johnson & Johnson ikora imiti bivuga ko rwakorewe igerageza ku bantu 600,000 ndetse ko rwagaragaje kugira ubuziranenge buhebuje abantu ba demokarasi ya Kongo hazakingirwa bagera ku 500,000 biganjemo mu duce twa Beni na Butembo hagaragaye iki cyorezo nabo mu mujyi wa Goma bakuru ubucuruzi bwambukiranye imipaka mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo gutanga urukingo birakorerwa kuri bimwe mu bigo nderabuzima no ku mipaka mu turere twa Rubavu na Rusizi kimwe n'ahandi hatoranyijwe mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kugara byeje by'America.
Urakoze Claude Munyamagana kuri iyo nkuru. Hari umurundi kazi yakuwe mu bihugu by'Abarabu mu rudandazwa rw'abantu ubakaba yasubijwe mu gihugu cyiwe cy'amavuka aciye muri Uganda aremera ko yakorewe amabi atandukanye harimo yajanye no gusambanywa ku nguvu babaye abarenga 30 basubijwe mu Burundi muri ubwo buryo mu kiringo cy'imyaka 2 bacishijwe muri Kenya no muri Uganda ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Uwo murundi kazi yashikanwe mu Buganda kwanzwe iheze nga y'abarundi akorera mu Buganda yamwakiriye harimo ni RPD rigwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini Jean-Claude Sinzinkayo ariramutswa avuga ko mu matohoza bakoze basanzwe umukobwa yagarukanywe yarataye ubwenge kubera amabi y'ubwoko bwinshi yakorewe
Emerine amabi yakorewe wenyere ubwiwe umutima nturasubira hamwe ntararo bihumure ibipimo byo kwa muganga bizokwerekana ko yakorewe amabi arayafatiye ku gitsina arayafatiwe kugukubitwa cyangwa kugirwa nabi nimba ari ibindi bintu baba baramuhaye yanyoye cyangwa yariye byatumye ubwenge bwiwe buva ku gihe umuntu ntashaka kuca muri Arabie Saoudite akomeye ngo agaruka adakomeye atari uko hari amabi yakorewe
ubu uwo mukenya kigo cakira abafise ingorane zo mu mutwe aho bita kwa Rujanti mu Kamenge mu mwaka w'2018 hari abandi barundikazi bafatiwe muri Kenya bagiye kudandazwa mu bihugu by'Abarabu nyene nabo bace basubizwa mu gihugu c'amavukiro. Ishiramwe ry'Abanyakanada rigwanya urwo rudandazwa mu karere k'ibiyaga binini gitwa Justice and Equity rivuga ko iyo ngendo yo kudandaza abantu cane cane abakobwa n'abagore yimonogoje. Florence Boivin atwara iryo shirahamwe.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka n'ubwo rubangamiwe hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha. Ku mwaka uheze igipolisi cy'u Burundi cavumbuye hagati mu gisagara ca Bujumbura ahacishwa bene abo bantu bajanwa mu rudandazwa rw'abantu nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye.
Igipolisi cyaje kihafatira abantu babiri b'abagore bagomba kuja kudandazwa, gicakira hafata n'izindi mpapuro z'inzira 27 zishasha kandi z'ukuri hamwe n'impapuro 30 zo kwa muganga izi abagomba gufata ingendo zo mu bindi bihugu baba barondera bita carte jaune. Muri izo zibiri nizo zaye z'ukuri kirafata kandi ni mashini nyabwonko iryo vuriro rikoresha mu gukorera ibyo bintu abo bantu.
Amashami makunze gufasha bene abo bakenyezi gusubizwa iwabo iyo bafatiwe mu Buganda canke muri Kenya, bahanura ababyeyi gucungera neza abana babo cane cane b'abakobwa. Literakamo abo bakobwa nabo kuhagabira amareta nayo agafata iya mbere mu kugwanya ugo rudandazwa.
Hamwe bakaza bararabira no kuri izi ngaruka zishikira baba bagiyeyo maze bakaheza bakihangana. Turazi ko abenshi mu by'ukuri bagenda kubera ubukene buri mu bihugu bimwe bimwe aho kuronka y'ubuzima baba bagiye barondera bavayo bishwe nabi kuko turamaze kuronka amakuru ko hari n'abikigwayo. Icya kabiri muri ibi bihugu bigize Afurika y'ubuseruko hari igihe byari byahagurukiye ubwo rudandazwa bagafata bariko bararukora ndetse n'abo bakobwa bagiye muri ibyo bihugu by'Abarabu bakabahagarika ku bibuga by'indege ku mipaka bakabasubiza inyuma. Ariko biraboneka yuko umengo ubu baradebukiwe. Murumva nk'uyu mwigeme yaciye ku kibuga c'indege kandi yagiye ari umwe. Rero twasaba yuko vy'ukuri bosubira bagahaguruka bakagwanya ubwo rudandazwa rw'abantu, hanyuma kandi bagashiraho n'ingingo zihana zikongera zigahasha abari inyuma y'ubwo rudandazwa bose kuko ni icaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu.
Icegeranyo giheruka gusogwa n'igipolisi c'u Burundi cerekana ko kuva mu mwaka w'2015 abantu barenga 4,000 bamaze kujanwa muri ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu bakekwa gukora ubwo rudandazwa harimo amashyamwe mpuzamakungu, bamwe mu bakora muri leta n'abandi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Tugume i Kigali, duhamagare Assumpta Kaboyi atubwire amakuru y'umuryango wa Augustin Niyitegeka uvuga ko uyu mugabo amaze ibyumweru 2 aburi irengero. Niyitegeka Augustin ni umuyobozi w'ishyaka Riharanira Demokarasi NDP ritanditse mu mategeko. Assumpta.
Bwana Niyitegeka Augustin uyobora ishyaka NDP ritaremerwa mu Rwanda, umuryango uvuga ko amaze ibyumweru 2 waramubuze. Ufasha we Madame Ishimwe Merine yabwira Ijwi rya Amerika ko kuva yabura umugabo we tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2020 yagerageje gushakisha mu nzego zinyuranye, ariko kugeza ubu atangaza ko nta makuru aramenya yerekeranye n'umugabo we.
Nabuze umugabo wanjye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2020. Namubuze ubwo yaravuye Burundi, yamvugishije ambwira ko ageze ku mupaka namaje guteresha Burundi yasigaje guteza mu Rwanda. Guhera icyo gihe nahise kumuburira irengero, twavuganye ari 5:18, 5:34 yahise akava ku murongo. Kugeza n'uyu munsi ntabwo turamubona. Nagiye muri immigration ariko ntacyo byatanze. Njya muri RIB bahora bambwira ko ngo immigration ngo nta gisubizo irabahereza, ngo nimba ngo yarambutse ngo bo bumva ko ategeze agera mu Rwanda niko bumva.
Utekereza wenda ko wa mugana ushobora kumushakira mu Rwanda atarahageze ashobora kuba akiri i Burundi kuko yavagayo nyine?
Hoya, amakuru ndayafite. Mfite ripoti kuko nabaje kuri immigration y'u Burundi bambwira ko yatambutse saa 5 n'igice. Bambwiye ko yatambutse kuri immigration yabateje kashe. Ubwo iki ubwo rero yaba yaraje mu Rwanda niho yaburi.
Madamu Niyitegeka avuga ko umugabo asanzwe akora akazi k'ubucuruzi kandi akemeza ko nta kibazo azi yabagirana nabo bakorana, ariko akabakeka ko yaba afite ibibazo bigendanye n'ishyaka yashinze kuko hari ikindi gihe yigeze gufungwa abazwa iby'iri shyaka.
Hari n'undi munsi hari mu kwa cyenda n'ubundi bari bakoze inama uwo munsi nanone mu bura gutyo, ariko nyuma yaho baza kunyereza message ngafungiye kuri station ya polisi Remera. Nyuma yaho nyine naje kujyayo ndabaza, navuye nabaye nkibaza gutyo abarampamagaye ngo bamurekuye. Uwo munsi babafata bari bari mu nama y'isaka ryabo, bari bari mu nama barabafata, nta muntu bigeze bamenyesha ko bamutwaye. Hoho narahamagara ga telefone gacamo ntibayitabe, ngahamagara nabo bandi bari kumwe mu isaka ntibayitabe. Ariko noneho bitandukanye n'icyo gihe, kuko ubu ngubu hoho telefone zose ko zivaho. Yambwiye ko babatwaye ngo bababwiye ko ngo bakoze inama itemewe n'amategeko.
Madame Ishimwe asobanura ko yamaze kugeza ikibazo cye mu nzego z'ubuyobozi, ndetse akaba yaragenzuwe no mu bitaro binyuranye ko ari aho yabona umugabo we, kugeza ubu akaba nta gisubizo na kimwe arabona. Ubu akaba asaba buri munyarwanda wese wagira amakuru ku mugabo we ko yazayamugezaho.
Ntabwo nshinjije ubuyobozi ko aribwo bwaba bumufite, wenda ashobora no kuba yaragize nk'ikibazo abantu bumva radiyo bashobora no kuvuga ati n'umuntu twaramubonye. Kugeze n'ubu ngubu nyine abana barambaza ngo papa ari he, urumva bamwe biga segonderi, nta n'ubu ngubu nyine harimo urujijo. Nta nanone ntabwo naba nicaranye amahoro kuko urumva ntasinze aho umugabo wanjye ari, nsize se ko ari muzima se, sinzi ikibazo yagize. Kandi rwose nicyo nabasaba nk'amwe mukankorera ubuvugizi mukamenyekanisha hose wenda tukareba ko twamubona.
Umuvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda Madamu Muhoza Marie Michel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko umuryango wa Niyitegeka watanze ikirego tariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ariko asobanura ko urwego abereye umuvugizi rwahise rutangira iperereza. Uyu muvugizi wa RIB atangaza ko iperereza rikorwa mu ibanga ko kugeza ubu ntacyo yatangaza. Bwana Auguste Niyitegeka yamenyekanye guhera mu kwezi kwa cyenda ubwo yakoreshaga inteko rusange ya mbere y'ishyaka rye kugeza ubu taremerwa. Ishyaka yavugaga ko rije gukora iby'indi mitwe ya politike iba mu Rwanda itabashije gukora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya yamari imbere yaho reka dusubire tubivitse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Igihugu cya Afurika y'Epfo gishobora muri iki gihe kwaka impapuro ziha impunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mbere zikoze ibikorwa bya politiki ibyo byose bifitanye isano n'ibihugu zaje zivamo.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuyobozi w'umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko Nancy Pelosi yatangaje ko ejo azashyikiriza Sena ikirego umutwe w'abadepite urega President Trump byo gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Ibi rero bikazaba bitangije urubanza muri Sena, ariko kuruburanisha mu mizi byo bishobora kuzatangira mu cyumweru gitaha.
Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yemeje ukuru yatani mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ikigega uno munsi wa kabiri. Yatani umushikiranganji ajejwe ikigega by'agateganyo kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka urangiye w'2019. Kenyatta yatangaje imigambi yerekeye ubutunzi y'igihugu cya Kenya mu mezi ari imbere igihe yahindura leta yiwe. Amakuru rero ni ibiganiro tuba tubafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Facilite Beyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro byahagarikiwe na Frederic Ngundikije kuri mikro ari kumwe naje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na Radio Ijwi rya Amerika. Murakarama.